Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza biganiro bya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mirebe neza nshuti mwese, turi kumwe ku munsi wa mbere itariki 24 ukwezi kwa kane umwaka 2017, muri kumwe na Frederic Mundikije. Ubona ho nkuko mu bimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Ku munsi wa gatandatu amashyirahamwe igenga mu Burundi yatunganyije imyerekano ku murwa mukuru Bujumbura yo kwiyamiriza icyifuzo gisaba ko abantu bagize uruhara mu mugambi wo guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 batoha uhabwa ikigongo cy'agateganyo. Nkuko umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Roger Wirikaneza yabitangaje, abari kuraga imyerekano baranasavye ko mu nama y'abakuru b'ibihugu umuryango wa Afrika y'umuseruko EAC yimirije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame tohabwa ijambo. Bamwagiza ko afise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Ku murwa mukuru Bujumbura siho honyine habaye imyerekano nk'iyo. Mu ntara ya Rumonge, imyerekano nk'iyo yo kwiyamiriza abashatse gutembagaza leta ya Perezida Pierre Nkurunziza yari irongowe na buramatari hamwe na musitanteri wa Rumonge. Mbega ku bwanyu abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza leta ya Pierre Nkurunziza buhabwa ikigongo cy'agateganyo. Mbega ingingo leta izofata kuri icyo kibazo izogira ihingaruka ku biganiro bihuza abanyapolitiki? Ku bwanyu Burundi bwo kugorora gute? Ku bibazo byose rero twatumiye umushyirantahirangwa Gilbert Beko arongoye ishyirahamwe On Europe ryishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe cy'amatora nyirizina hamwe n'inyuma yayo. Umushyirantahirangwa Gilbert Beko ari kandi mu batunganije iyo myerekano yabaye i Bujumbura ku munsi wa gatandatu. Mwiriwe neza umushyirantahirangwa Gilbert Beko.
Mwiriwe Frederic, mwakoze kudutumira.
Murakomeye?
Bakomeye.
Yego me.
Yego.
Turi kumwe kandi na umushyirantahita Sibomana, umuvugizi urundi ruhande rwa IPONA rutemewe n'amategeko mu Burundi. Mwiriwe neza Tasina Sibomana.
Ndaguhaye mwiriwe kandi ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza bose aho baherereye. Kandi nagira menyesha imbere y'uko tutanga ikiganiro, IPONA mvuga iremewe n'amategeko, ikitayemera n'ubutegetsi buriho mbwa amategeko aremera IPONA.
Murakomeye Tasina.
Yego, turahendahenda vy'ubu nyine vyine wacu.
Yego, me tutarinze rero kubatesha kanya, reka dutangure kuri mwebwe umushyirantahe njangwa Gilbert Beko. Murashaka kutubwira abanyagihugu mwakoranije uko bangana ku munsi wa gatandatu?
Ku munsi wa gatandatu twakoranije abenegihugu benshi, mugabo ntawe ushobora guca avuga ngo bangana gutya, mugabo nuko bari benshi cyane mu gisagara cya Bujumbura. Basi dukane niyonka abanyagihugu batari bake bari buzibara amabarabara, ntitwaharuye mugabo ni benshi cyane baje kuko bari mu migwi myinshi. Hari amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki, hakabamo n'abanyamigambwe barimwo, hakabamo n'abandi ata migambwe usanga barimwo mugabo ari abanyagihugu. Bari benshi, harimo n'abandi b'abakozi b'Imana, hakabamwo n'abanyamigambwe itandukanye imbere itari ku butegetsi.
Muribaza ko akamo mwateye kazokumvirizwa?
Byizeye cyane kuko hariho amategeko abishyigikiye, amategeko cyane cyane ari mu masezerano ari muri EAC, amasezerano ya EAC cyangwa amasezerano y'ubumwe bwa Afurika, Uburundi bwateye ku gikumu cyangwa amasezerano ari muri ya Conference Internationale sur la Région des Grands Lacs. Hose harimwo ibice byerekana neza ingene ikigongo cy'agateganyo gitangwa n'ingene abakoze ibyaha bagiye muri ibyo bihugu barungikwa mu gihugu bavuyemo kugira ngo bacibwe imanza ata kigongo kijyamo. Hanyuma mu byerekeye ibiganiro, iyo hari kwa ibiganiro birabanza bikaba hanyuma ari kigongo cy'agateganyo gisabwa haba hariho abaserukira abakoze ibyaha cyanke bafungiwe ingo za politiki bikavugirwa mu biganiro hakaba hariho rero ababavugira mugabo gushika ubu rero abagombye gutembagaza ubutegetsi ntibafise ingo ya politiki irikira bavugira ishobora kuvuga iti twebwe nitwe twabatumye gutembagaza ubutegetsi boba ari abantu bafite icyo baserukira cyangwa akaba ari umugwi wiyemeje kurwanya leta ibihari ikavugwa bikemezwa twibaza rero yuko akama twateye umuhuza n'abakuru b'ibihugu bazokorana ku itariki 10/5/2017 bazoheza bagakorera cyane cyane ku byo twasaba
namwe tasiya sibomana mwarakurikiranye iyo myerekano mwayibonye gute utwamo twatewe mu tuvuga kwiki
murakoze nkuko mu bizyo himirije amanama mwena ya yiga amaraporo aba yatanze ku ngene hagati y'akazina muntu kimfashe mu Burundi canke yiga izi ngorane zihanze igihugu cacu imyerekano niyo yama yateguwe icya mbere cyo ni ukubwira iyo myerekano nta mashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki yo yituma ko ngo abishobore uko bitavye akamo k'umugambo uri ku butegetsi kandi noneho na njangwa nibaza ko atobibwira benshi ngo bavyemere abo yorari kata umugambwe akoresheje nibaza ko batumita bari benshi icya kabiri ikibabaje nuko batuma ko abantu bataba bazi n'icyo baje kwiyamiriza canke baje gusaba kuko ndaje amasanamu y'abantu batumiye nibyo n'abanyagihugu mugaba benshi baza kugitsure abandi bagafatwa ku ngufu kubera akazi bakora swate n'abagendesha amakinga batera igitsure n'abagendesha amapikipiki ukaraba nabo baba bitwa ko bafise amabanga aribo bategereza kwemanga ibyo bagomba kubuza ugasanga nta n'umwe yitabiye myiyerekano no kuvuga rero ko bakoresha abanyagihugu batera ubwoba n'ayahandi abazi ibyo bategereza kwiyamiriza cyangwa gushigikira ukabarondera muri iyo myerekano yabo ukababura
icyagatatu
ku byo basaba ubwa mbere hoho nibaza nk'uko nari natangiye kubivuga hariho abaje mu ibarabara batazi ibarundi ibyo basaba nko kuvuga ngo bagiye kubuza ngo ngo umuprezida ngo ni n'amashinga amateka ngo nta n'umwe afite ububasha bwo kugirira ikigongo ngo abo wabagiriza gushaka gutembagaza leta nagira uwo Beko narumvise ko yabihagaje ko mu ijambo yashikirije mbega none bidafite ubwo bubasha budafite n'amashinga amateka cyangwa umukuru w'igihugu ubwo waba ufiswe nande icya kabiri navuga ngaho nyine n'abantu bavuga umenya iby'amategeko babicisha ku ruho babirenza ku ruho rw'amazi ubwa mbere abo bantu baba bagirizwa icyo cyaha n'abamaze gupfungwa gushika ubu nta grace presidentielle nk'uko babivuze ishoboka kuko ntibaracirwa urubanza burundu mbaye ndareka rero abo bahungiye hanze atana amatohoza twovuga nyezina
ku bwanyu mu majambo make abo bantu bakwiye kuronka ikigongo cy'agateganyo
icya mbere coco twebwe ntituvyita gutyo Frederico
yego
igihanze Burundi n'ingorane turimo zatumwe n'abagomba guhirika amasezerano y'arusha n'ibwirizwa nshingiro bituma rero hariho abanyapolitike hariho abarongoye amashyirahamwe adahaniriza ibyicaro vya politike habamwe abarongoye amaradiyo n'abandi batuze barahunga igihugu ubu rero iyo tugomba gutorera inyishu y'ikibazo cya politike cyatumye ibyo byose biba abanyamukuru none ko hataganira basoma mbike abo bandi bose bari hanze kugira bashobore kuja mu biganiro niho inyishu ihagaze inyishu sikibazo cy'imanza sikibazo cy'ubutungane ni kibazo cya politiki
mbega
igihe reka mperezaho igihe aba basende debede bakigwana baganira na leta y'ico gihe mwibaza ko tabari bagirizwa ibyaha hari n'abari baraciriwe izo gupfa mugabo baremewe baraganira itegeko ryo kubagirira ikigongo ryasinywe baje gushyira mu ngiro ivyo bumvikanye mu biganiro nico gituma mvuga nti ihibambiwe si kibazo cy'ubutungane ni kibazo cya politiki turashaka kuganira kugira dutorere igishu ikibazo cya politiki kiri mu Burundi canke ndabyo dushaka
hariho abarundi benshi tasien bamyogarwa ku kibazo cyo kudahana bakaba bavuga ko kudahana arizo byatumye mu Burundi hama hari intureka eka umudugararo eka nubwicanyi abo akukamo kayo mashyamwe ntikajanye n'ivyo abarundi benshi basaba ko uwakoze icyahayo hano
ndakubwiza ukuri nk'ukurima jewe nibaza ko ndi imbere y'abanjangwa mu gusaba ko atabu atacaha coreka guhanwa ngaha mu Burundi uko tugwa tuvuga niko tujyuka tuvuga mugabo rero ubutungane n'amateka n'amategeko y'igihugu ntibukorera nkunzi nta mwana n'ikinono mbega bubu bariko barabikorwa barabiko barabikora batabibazwa twofata ko atari abarundi ko batariko bakorera ikiba barundi icya kabiri ko aho basinya amasezerano y'Arusha bashizeho icyo kigongo cy'imfata kibanza aricyo bise immunité provisoire gushika n'uwo munsi mu matora muri code électorale ibama bashiramo ku icyo kigongo kikiriho gushika aho yama za mekanisme no kuvuga bwa butungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara harimo Komisiyo Verite Reconciliation na Tribunal Speciale bizotangurira gukora none n'ubutwatsiriye mu ngorane nk'izo tugomba kubitorera umuti biciye mu biganiro bidaciye mu ngimba kuganira abagenzi cyangwa ihoganira abafite icyo badafite
yego ibyo bibazo byose
kudahana rero jewe ndagihagaze ko cyane abo bantu cyo kimini aba batwara ubu kuko nabo nyine ntibera boheza bakaza tukubaka inzego z'igihugu zivuye mu biganiro hanyuma tukajya dutanga ikiringo ntabanduka cyaho batangura gucira imanza abo bantu bose baba bakoze ibyaha mu kahise muri kubu no mu kazoza aho niho duhagaze
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanye kumiriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gerard mwiriwe neza
mwiriwe ndabahaye
mwiriwe muri heka Gerard
jewe ubu ndi bujombo
murafite icyo mushikiriza ikibazo icyumviro mu kanya gatoya cyane
ego jewe ikibazo narifise nagomba kwibariza uwo bekonjangwa ni cyerekeye cy'ukuntu biyamiriza uwo mu prezida w'u Rwanda Paul Kagame bavuga yuko atohabwa ijambo kubw'uko ngo yobafise uruhara ku bibazo biriko birabera mu Burundi ikibazo ni iki ni gute bavuga yuko afise uruhara mu bibera mu Burundi bafite ibyemezo ibihe bigaragara ko yoba afise uruhara mu biriko birabera mu Burundi
urakoze Gerard
ikibazo yarikize cyo batari icyo
urakoze Gerard reka tuhe ijambo Janvier nawe nyine abanza bazi ikibazo hanyuma njangwa Gilbert Beko arakwishura kuri icyo kibazo Janvier mwiriwe neza Janvier muratwumva
ndabumva
yego murafite ikibazo murafite cyumviro
yego
duga ku ijambo vuga cyane
kwanza nasula babaza ko bizinda 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 ureyo kwasaba ko kuri kujihabona utune bw'imana ntambara ugakora niremere ko kuri kujihabona utune bw'imana ntambara ukore anta kwazizwa cyo mu bigano mu matora abindi bikeneye mu matora
murakoze Janvier reka duhe ijambo dutanguye kuri umushenahe njangwa Gilbert Beko yishuri kibazo cyabajijwe na Gerard kibaza niba hari ivyemezo byo kwagiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda duga ku ijambo mu kanya gato
ndabikuri cyagaseseshwa rumuri yuko habayeho abantu bahungabanije umutekano mu Burundi bazananye mu Rwanda hakaba n'abandi bariyo uno munsi kandi babandanya guhungabanya umutekano mu gihugu ariko twebwe nko mu ishyirahamwe turongoye uko tubibona nuko twifuza ko byogenda nuko abakuru b'ibihugu bo muri aka karere turazi yuko umukuru w'igihugu n'icyubahiro Kagame Paul arimo muri urwo rwego rwa yase ibiyaga urubambi rw'ibihugu byo muri byo mu burasirazuba arimo kandi jambara rifise mugabo arafise abantu bari mu makamp de déplacés mu makamp de réfugiés kandi bari mu makamp rero y'impunzi hariho uko botandukanywa hakabaho aba bajye bafise icyo bagirizwa bajye bagombye gutembagaza ubutegetsi bishimikiza abandi b'impunzi bakababuza gutaha nyenicyubahiro Kagame akumva yuko abo bantu bakwiye gutandukana hanyuma hariho amategeko basinyiraniye abakuru b'ibihugu basinye muri uyu muryango turimo wo mu bihugu by'Uburasirazuba ayo masezerano aravuga neza yuko mu gihe hariho abantu bakurikiranwa n'ubutungane cyangwa bakiriwe n'imanza bagahunga yuko mu gihe habonetse umutahe ushikira igihugu kibanyi kiri muri uyu muryango yuko icyo gihugu giheza kigaca kirungika abo bantu bakabazana bakabacira imanza mu gihugu baje babamo
ariko Gilbert kudatandukanya impunzi zivuga ko umuntu afite uruhara mu gurumbanya umutekano mu gihugu murafite ibindi byemezo
oya hariho abavayo abava mu Rwanda bamaze kuva mu Rwanda benshi mwarabyumvise baje bava mu Rwanda nk'abateye ikabarore nk'abateye n'ahandi muze hariya ahantu bita Ibukinanyana baje bava mu Rwanda mugabo leta y'u Burundi yarabagwanije irabirukana ibyo onye rero yarashoboye kugarukana umutekano mu gihugu hagati mugabo biraboneka neza yuko hariho ukuntu u Rwanda rufatanye n'intego ibyerekeye amasezerano ari hagati y'ibihugu kugira ngo ntihagire igihugu gihungabanywa ni by'ukuri uko u Rwanda rufise ubwigenge la souveraineté nationale ni nk'uko n'u Burundi nabwo bufite souveraineté n'ikindi gihugu cyane icyo cyose kiri muri aka karere cyangwa icyo ku isi yose gifise ubwigenge bwacyo kandi ibyo bavuga ko umuberekeye immunité provisoire berekeye ikigongwe nk'uko tasi yabivuze mu by'ukuri n'ingingo ya politike ifatwa hanyuma amategeko y'u Burundi byerekana ko ari inama nshingamateka ariyo ifata ingingo yo gutanga icyo kigongwe cyangwa ntigitange mugabo niyo ibiraba
umukuru
ariko nawe by'ukuri ntawovuga yuko nyenicyubahiro mukapfa mu kwandika ikete ryo gusaba icyo kigongwe kuri bajya bagize bakunze gutembagaza ubutegetsi hakosa yakoze biri mu kazi ajejwe
biri mu banga yiwe asanzwe ajejwe ego medica duhe ijambo Tassien Sibomana tubagaruka kuri icyo kibazo reka duhe ijambo Tassien Sibomana nawe nyine agira icyo avuze ku kibazo cy'abajuwe na Janvier avuga ati reka ukuri kuja habona
jena kubwiye Janvier ndamuzi jewe ndashigikiye cyane yuko kudahana ibyaha ari cyo kintu kigejeje u Burundi kure kubi mugabo nkuko nabivuze kudahana ibyaha si kuvuga ko duca duhana bamwe tukareka abandi icyo ni cya mbere icya kabiri hariho ibyo tupfa guswatanisha tuvuga ngo duguhana bacanke tureka aba urabona iki kibazo kivugwa ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi nakubwiye hari abamaze gufatwa barafungwa hariho abari hanze baba bari barongoye ibimenyesha makuru baba bari barongoye imigambwe cyangwa amashyirahamwe adahana ibyicaro bya politike wowe wandikiye umwe mu bategereza kuganira ukamusaba ngo ndekurire urya nawe nyine ndamutumire kandi azi yuko hari icyo badahuriza ku azohava mutera ibibazo muri ibyo biganiro uburi kuramu ingazi yuririra ko kugira yange kwabo baza mu biganiro niho mvuga nti ni kibazo cha politike naho gihuriyo n'icyo ubutungane umuperezida rero mukapa ntiyari kwandikira umukuru w'igihugu kuko amategeko ntamurekurira guha ikigongwe lagahasi presidentielle ko bantu bataracigura urubanza burundu une décision judiciaire courée en force de choses jugées kuko bayivuga mu gifaransa ubwa kabiri ntiyari kumwandikira bimusaba kandi aziko aribo bagomba guhangana kugira batore inyishu ya mari kibazo cha politiki ari uruhande rumwe rwo bategeza kuganira none iyo baza opposition yo hati murashaka ko Petero Nkurunziza cyangwa umugambo we wiyuza kuganira cyangwa nimubishaka hari yabo bavuga bati tubishaka none wumva ibiganiro
bya ikibazo cha politiki nje twamwe tuvuga ko ubutungane bwo z'imbere nico gituma n'abarundi benshi basaba ko ika inyifato y'ukudahana yoteba ikava mu nzira kugira ngo Burundi bwogore butere imbere
nabwo nyene n'ibyo nagomba guterera kandi
yego
urabona ibizi impunzi hariho abayihenda bakavuga ngo hariho ibihugu byategereza guca birungika abagiriza ibicanke ibinabiriye nico baba bagomba kwita accord d'extradition hagati y'ibihugu guhana hana inkozi z'ibibi ivyo ni amateur de droit commun mugabo ibi bya politique ibyo bihugu abo bantu bahungiyemo ntibiba bifite ibyemezo koko kwa abo bantu hari ibyaha bagirizwa koko mu gihe bo umunyapolitiki ahunze uwundi igihugu cyamuhaye indaro kugira kimenye yuko uwo yahunze ari ukubera yagirizwa icyaha kanaka canke ubwicanyi canke ibindi byaha bihanwa n'amategeko y'igihugu canke mpuzamakungu ese ibintu byo gusa kumva ngo uru ruhande rwavuze ngo uco utanga umuntu nico gituma bigoye tubabaza tugatora umuti utuma abarundi basubiza umutima mu nda ubwicanyi bugahagarara ukunyuruza abantu bigahagarara abahunga bagatahuka n'abandi ntibasubire tugaheza tukaja
kubitungane
tukerekana abana bari ibyaha byose bakoze bakazishyura kandi tuzoguma duterana amajambo gusa
tubibutse inshuti mwese ko mukama rwanda nyakumviza iravyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Andre miriwe neza
miriwe
murakomeye brafise ikibazo mbafise cyumviro
ikiyumviro ndakubwira kugerekeye iriya ngende ifata ko ari byigaragambyo iriya yabere mu gisagara cya Bujumbura
muri hehe Andre muri hehe ubwa mbere na mbere
muri Bujumbura
yego duga kwijambo mu kanya gato
iya myigaragambyo yahamagawe bavuga ko yahamagawe n'amashyirahamwe adahaniye igicaro bya politiki aya mashyirahamwe agenewe adako ari amashyirahamwe yegamiye umugambo uri ku butegetsi kuko kandi niwo kubera abashyikiri niwo batumye abo banyagihugu baja mu ibarwa kugira ngo biyamirize iyo sabwa ry'umuhuza asaba ko abari bitwa ngo batemagaje ubutegetsi kugira ngo bagirizwe rero nibaza yuko mu bisanzwe kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyogorowe n'uko bose bahamagara bakaja mu biganiro hama amahoro akaboneka ku Barundi bakareka kuguma bavuga ngo soko ni wote hanyuma nkavuga nti baravuga ngo Kagame ko adoshobora guhabwa ijambo mu nama yimirije y'abakuru b'ibihugu je nibazakora atagaciro ndabihaye kuko siniyo adakora amashyirahamwe adashobora kuza guteka EAC ngo bakure mu Paul Kagame ngo ntagire ijambo ashobora kugira ngo kubera yahaye impunzi abarundi birukanwe n'ubutegetsi bw'Ubujumbura kubwo akazakira ubu ariko bavuga ko harimo abantu bava mu Rwanda baza gutera mu gihugu cy'u Burundi je nibaza yuko ibyo bintu atari byo kuko ni ibintu by'amaremere ntajya turabizi ibintu byabaye mu Cibitoki n'umwana w'imyaka 13 n'ibi arazi ibyabaye mu Cibitoki no mu ntara ya Kayanza uko byagenze indonita je nibaza ko bureka gutana ku mirakwe ahubwo bari guhamagara icyo gihugu cy'u Rwanda bakumvikana kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu kuko kwamabibarabara biyamiriza bariya biyamiriza oni biyamiriza mukapa biyamiriza Paul Kagame je nibaza ko atari umuti mbona ko igihugu cy'u Burundi kizopfa giteye imbere mu gihe harimo abantu baguma baja mu ibarabara aho rero n'abanyagihugu babatwara ku nguvu ku nkoni gutage ibibarabara ngo ejo ntacyo uzoronka ikintu ntacyo uzoronka na kimwe ibyo nibaza ko ku by'ukuri ubu bihagarika kugira ngo bagahamagara ahubwo abo bitwa ko baho bavuga ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi kuko nabo harimwo aba harimo nabo bacirwa ko gupfa mbega ko babagira ikigongo nabo nibo bagira ikigongo hama amahoro aboneke murakoze
urakoze Andre reka duhe n'ijambo Sophonie mwiriwe neza
miriwe
murafite icyumviro ikibazo umunota umwe nturenze
gende bubanza kwanza aho numbereye
yena
gani bayize ngamba beko timbe wewe woba uri mu nyepolitike cyangwa no mu nyepolitike kubera twumvise amajambo yawe ni wo havuga yuko uri umuntu adahani bica bya politike tahubwo wo uri mu nyepolitike kuko birumvikana ati ahubwo namwibariza kagira kabiri timbega umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mwamwapfuye iki hari cyo mwamupfa yoba yarakurengereye kuvuga yuko batomuha ijambo muri jya nama
murakoze
mutumira gira Nyarutsa.
Urafite kindi kibazo Nyarutsa? Naguhaye munota
mwe. Nibarize uwo mutumira gira kabiri nawe Timbe. Mwebwe niyo mwaja muri ivyo biganiro. Icyo muzosaba icyo muzosaba gusumbya ibindi cyo bari ikihe.
Ego
Timbe. Sa?
Isozera ningoga.
Cyakabiri ukuru wa mutumira gira kabiri nka cenangira nka mwibariza ati me hamwe leta y'u Burundi yo kwanka kuganira nabo avuga yuko bashatse gutombagaza ubutegetsi mwebwe mwoguma musabiki murakoze
umurakoze Sophonie kadu ijambo Jean-Guy Gilbert Beko atangwe ku cyimbwe cashikirijwe na André aca ucuduga ku ijambo kuri ico kibazo ca Sophonie
mu byukuri nuko bafatira amajambo hejuru bamwe bamwe ndo bitanze
Ndiko
nariko mvuga yuko bafata hejuru bakavuga gusa ibintu gutyo onye batanze ibintu byifashe iyo igihugu kigize igifite ingorane n'ikindi abakuru b'ibihugu baserukira ibyo bihugu baca bavugana bakabivuga muri uyu muryango wa yase bagaheza abakuru b'ibihugu bandi bakabumviriza bakumvikana ingende bategereje kubana mu mahoro bakaraba amasezerano bafitaniye yuko ariko arakurikizwa naye handi kuvuga yuko atacyo u Rwanda ruriko rurapfa n'u Burundi ko bo bari abantu bishimikiza yuko bati twebwe turahafite inyungu z'icyanye ziriya muga mu gihe igihugu kiri mu ngorane kikagira ukuntu gishobora no kujya mu ntambara kubera hariho ubushyigikiye bamwe ibyo si byiza twebwe muri Europe Burundi turabona yuko hakenewe cyane ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi kibemwe amahoro hanyuma ibisigaye impunzi zifite ubwige uburenganzira bwo gushyigikirwa kugira ngo mu byo bita muri droit international humanitaire bagaheza bakafasha impunzi muga impunzi zikarubanurwa hakabaho abantu baza gutera u Burundi bari mu makambi y'impunzi bakavamo ikindi nacyo cy'uko u Burundi n'u Rwanda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda havuga ngo twavuze ngo ntibiyoroha ijambo ni ukutumva neza politiki naye handi hoho ntibashobora kubura ijambo muri rujya rwego rwa yase ntibikunda ujya umuryango urimo abakuru b'ibihugu bitanu kandi umwe wese agafite ijambo dushaka kuvuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu afitaniye ingorane zo kutumvikana ku byerekeye ingene batsimbataza amahoro n'umutekano muri ibi bihugu bibiri bivukana ni ukuvuga ko rero bato babivuga mu bandi bashinga nahe batwara ibihugu byo muri aka karere nyine bagatabiga icyo kibazo kuko ikibazo dufite gushika uno munsi muri Europe twe tubona yuko atari ikibazo cy'abanyapolitiki bo mu Burundi kuko mu Burundi ubiravye by'ukuri hariho ibimentanya mu banyapolitiki usanga bazakunanirwa amatora bagaca bavuga ngo amatora yibye bakurikize bagasubira bakiyumvira ibindi byo gutera umudurumbanyo kugira ngo bame bariko barabagirira ikigongo by'ukuri nibareke bemere yuko bajya mu matora batsinzwe kandi bagashyiraho imyanya ishize
mu kanya gatoyi mushyirana he
bakiyita yuko baserukira imigambo batayiserukira ibyo bintu nibive mu nzira kandi intahe ikore ku muntu wese ariko arakora
amakosa
yego mere reka mushanahe ndabibutse mu mpakanya gatoyi cyane gose ntimuze murarandira mu ndazi ko mufite ubuhinga bwo kuvuga shikiriza ivyimbyo byinshi mu kanya gatoyi Tassien Sibomana mushanahe safone yabaje kibazo icerekeye ikintu muzogira mu byaniro mu gihe n'abitayito egutwa ku jambo
sinteba mugabo mbabarire nagomba nkebure njangwa niya barongo ishira hamwe ridahanira ibyicaro bya politike cyangwa ritegamiye umugambi uri ku butegetsi nari ndamushigikiye kuri chavuze ati abakuru b'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda nibahure bavugane ikibazo bagishikirize bagenzi babo babafashe ndamusabe rero kuwa gatandatu za yoroganize imyiyerekano niy'ababishoboye nkuko nabihereye ko yo gusaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko yokwitaba ibiganiro kuko narabwira ntarigera byitaba na rimwe ako karagaciyemo aho ni hazo bayerekanye ko yigenga ikibazo rero nabajijwe na Sofoni nagira ndamubwire cyo kimwe n'abatwumviriza ko twebwe dufise ibintu bitatu nyamukuru ubwa mbere no gusaba ko ubwicanyi n'ibindi bibi bijanye byo hagarara bukwi na bukwi ica kabiri gusaba ko leta n'umugambwe nabo bacudise muri ibi bihe batohirahira ngo bakore ku masezerano y'Arusha n'ibwiriza shingiro ryayavuyemo ica gatatu tugasaba ko mbere kugira ngo ntibabikore ko hoshinga umugwi urimo abarundi twokumvikana n'abanyamahanga baserukira ibihugu n'amashyirahamwe yari yateye igikumu kuri ayo masezerano wo kwamukurikirana ku munsi ku munsi ishigwa mu ngiro ryayo ubwa nyuma tuca dusaba ko haje inzego zo gusubiza hamwe abarundi no gusubiza kubonwa neza ku Burundi n'amakungu izo nzego akaba arizo zizoca zijya ku kivi cyo gutahukana impunzi kurekura abafungiwe ubusa gusubiza ibintu byose byononekaye amaradiyo yasambuwe n'ibindi byinshi bijyanye n'ibintu byose byononekaye muri aya magume mu ncamake twebwe n'ibyo tugenda dutegereje kandi n'ibyo tuzoshikiriza no mu nama izokurikira
tubibutse inshuti mwese kamurika murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Blaise muri Beneza muri hehe Blaise
ndi mu Kamenge
murafite ikibazo murafite icyumviro umunota umwe munsi y'umunota umwe
nagira ndavuye mu tumire Tassien ko yemera umukuru w'igihugu yaba hari ubu unya atarubu icyo ni cya mbere ikibazo cya kabiri nagira ndamwibarije ko nyine ijya kudeta manke yo mu gihe cya gatatu mu mwaka wa 2025 bajya abantu boba barayikoze yoba azi neza ahantu bari cyangwa
murakoze Blaise reka duhere ijambo Claude niriwe neza muri hehe
ndi mu Burundi mu Kirundo
yego murafite ikibazo murafite icyumviro kandi gato cyane
njyewe nagira mvuge ku kibazo cyerekeye bagiye mu myiyerekano banjanga ku wa gatandatu waza umukuru w'igihugu atabatanga ikigongwe bagirirwa sinzi ko banabagirirwa sinzi ko ari banabagirirwa yaba mu isanzu ubutungane bwakora u Burundi bari abashinzwe ibyaha bya mbere bya leta y'u Burundi n'umukuru w'igihugu we yaho nyanzi bizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha akaba yirirwa ari icy'abarundi aho amaze kwica abarundi barenga 200,000 akaba badahanwa asiye bagacha batakwagiriza abantu batanu babagisengeje mu butungane ingangwa zibitegeka ko aserukira ari mu munsi sitatije
Claude, imbere yo kubandanya uriko uremeza ibintu biwawe wenyine hariho Claude ndiyagato Claude muravuze ko mukuru w'igihugu aho nyanza amasezerano ariko wowe nturi umucamanza kandi hariho amasentare yamaze gutangaza ahagaze hariho sentare muri yo mu ntara ya Afrika yo mu buseruko ico cimvu ivyo wabisomye hehe
sentare yavuze yuko babishikirije byamaze kurengana nibaza ko yabivuze neza ibintu bamaze kurengana yamaze gufata ubutegetsi nibaza ko kuko sentare ntiyari kuza kumukuraho ku nguvu nibaza ko atanu bibasha yari bifitiye hama leta y'u Burundi Ibuka kijelimo na ama hariha kuhusu wakata na hariho umuye kia yara dozi wa umuliko mine muki nikuwa kurozi bachiaisis yara kwenye kwa ikiri ndo siki choki posi hano vipa kurino noka ara faturu kimo doka awumu bachiamu njinga wana neko wataraja mwini barabara liya mirize umuye hiriko wali chawano kani ara mkodi wari etaya hono zivuza kuwa vite dikeni umajoroga yukwa za homera itarite chumi na zivu zoke zikuwa
Claude aburi kurarega batari ngaha ngo biregure ntituzi ngere bimeze iyo dosiye ntayo tuzi reka ico kibazo tukirekere ngaho reka duhe ijambo umushyana itasien atangure yishure ikibazo cabajijwe na Blaise ikibazo kibaza ico niba yobazi aho abashatse kugira kudeta bari
urakoze Nibaza ikibazo cyo ndacishurira hamwe mbere n'ico njangwa yigeze kuvuga kandi gikunda kuvugwa n'abantu benshi babegamiye umugambo uri ku butegetsi ngo hari abatinya amatora erega abatinya amatora n'abagomba kuyategura hatisunze amategeko y'igihugu n'ibisabwa kugira amatora yemegwe haba mu gihugu ateguwemo no mu bindi bihugu abo nibo baba batinya amatora naye ahandi amatora ateguwe neza uwo yatinya urumva ntiyoba afise umugambo kuko umugambwe wategereza guharanira kugira uje mu matora kandi yatsinde aha rero ntibasubire kuzabama babikuye babivuga ko ejo baroorganiza amatora bubahiriza amategeko urukino urujamo kubera amategeko arugenga yakurikijwe umuhagarikiza araho kugira yakurikize ahandi urukino nta rukino kuko bugiye kwita mu menyo y'ingwe ica kabiri ko nobanze habagombye gutembagaza ubutegetsi tariki 13 zo kwa gatanu nobamenya gute tutari kumwe icya kabiri ndabivuga ku isi je numvirije abitwa ko bafashwe baburana bavuga ko bubu bagomba kubuza abariko barica abanyagihugu bariko bagira imyerekanire ko ni bwirizwa nshingiro kandi bakavuga bati twagomba kubuza abagomba guhirika ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha abo rero nkuko nabivuze hamwe amahoro n'umutekano byogaruka mu gihugu ubutungane bugakora ataho bwegamiye twomenya koko wakoze iki agomba kurengera abarundi agomba guhonyanga ibirizwa nshingiro canke se amasezerano y'Arusha n'ubutabikoze nayo ubu ni bimwe navuga umwe wese ashobora kuhagiriza uwundi ivyo yishakiye nka kumwe bavuga bati mwishambikireho igikoko kirusha ubukari ikindi nicyo kikirya
ico ni kibazo gihambaye cyane rwose nk'uko mubivuze ubutungane umushana yitasiye nibwo buhambaye cyane rwose cyane cyane ukuvugana ukuri ukuvuga ukuri kuko kubandanya abantu bavuga ibinyoma n'ivyo bituma urundi udatera imbere reka tuhe ijambo umushana he njangwa ajibye beko nawe nyina gica vuze kujashikijwe na Claude mukanye gatoyi amushyana he njangwa
ya vuze ngo iki subirira mu kibazo
umushyana he Claude yavuze ko mwebwe umusana bari mu migambwe mu tari nk'abavuga ishira hamwe yigenga akaba yavuze n'ibintu byo bwicanye ibintu abantu bari kuragandagura abantu maze kwica abantu 2000 mutakore imyerekano gihe cyose hariho umuntu yavuze ko bisheje ubundi yakoreya na leta ariko ntimutuma ko imyerekano kugira ngo nayo nyine mwiyamirize ubwicanye nk'ubwo
nagomba ndamumenyeshe yuko ishira hamwe Onerope Burundi ari observatoire no kuvuga liragenduza likaraba ibintu ingene bigenda cyane cyane kuraba by'amatora ingene amatora agenda neza nk'ibyo cyerekana ubwa kabiri ni ukuraba ingene gukurikirana ingene intwaro zijyaho inzego zijyaho n'abatatara y'inyuma y'amatora ingene ariza akarinda niba tukaraba amashyirahamwe iterambere ingene akora inyuma y'amatora ndamumeshe yuko twebwe ntituri abanyapolitike mugabo turakurikirana politike neza cyane kandi ntiduharanira ibyicaro bya politike mugabo turaharanira inyungu za politike ni ukuvuga inyungu za politike ni ukwishyura ukizana tukareba agateka akazina muntu ingene kagenda kwishyura ukizana ni ukarima ukimbura ukadandaza ukunguka ukigisha umwana ibyo byose ni inyungu za politiki ni ukuvuga hakabaho intwari ibereye ibyo byose turabikurikirana umutekano ingene umeze abo bantu rero bariko barapfa hijya no hino hariho abagizi banabi mu gihugu abo rero nukugira itohoza ukabamenya ukajya ku kivi ukabona ingorane aho zabaye ukabona yuko ari leta yoba iriko irahohotera agateka ka zina muntu canke ari byo bita infraction do droit commun. Alo
yego me
ibyo rero n'ibintu nuko yobyumva yuko haca habitohoza kugira ngo bamenye abakoze icaha nibande niyo bari umuntu yitwaje ingufu za leta leta imuha kugira ngo ahohotera agateka k'umuntu kazina muntu ibyo bica bimenyeshwa hanyuma leta tukaba ari inzego zimukurira ikamufatira ibihano ikamuhana abantu benshi bamaze gupfungwa ubwo rero ntavuge ngo jango Gilbert Beko ngo nishyiramwe igihe on Europe ngo ni dafitiye iyo ningende ngo bafashe ngo ajya nashyiramwe yandi ya za forke fokodi ajyanywe yose nuko mu gihe havuye atayandi mashyirahamwe aharanira agateka akazina mu ntahari biyita yuko umengo nibo amashyirahamwe yabo ya mbere kuko ajya havuye umengo nta yandi mashyirahamwe
ikomeye reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo izwi ya Amerika tubagaruka kuri icyo kibazo mushya ntahe Beko reka tubibutse ko turiko turabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Alexandre mwiriwe neza Alexandre
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego ndenda cyaza no kwaza nzi utasiya
duga ku jambo
ndenda ngo mandamu batire ndege kuvuga yuko ndoti mu iganiro atati nigisabye ndenda rezera yuko habaye ihako tembuze kibutegetse itakabiri ndega buje icyacu cyo gutembaza ubutegetsi ubwo sinsaje hanwa bingeze cyane yumva yuko abo bato mu biganiro ariko je ikintu ngo nk'icyumviro nuko mbona yuko genda abadafisikiri bagirijwe mugabo bagirijwe genyeza yuko ata uburenganzira bafise yuko ikute mu biganiro nico kibazo n'abakora
urakoze Alexandre ka tuhe n'ijambo Desire muri beneza
cyo cyane
muri he Desire
je ndi Bujumbura
murafite ikibazo cy'umviro mu kanya gato
ego nagomba mvuge ku kintu cerekeye iriya mwavuze yuko nk'amashyirahamwe yigenga yoba yaratangaje imyerekano ku munsi wa gatandatu yo kwiyamiriza yuko ng'abantu bagomyegerwa ubutegetsi borekugwa kimwe mu bisanzwe ngomba mbaze uwo muntu arongoye amashyirahamwe yigenga yuko abavuga arongoye on Europe yuko iryo shyirahamwe ryiwe ryo barigizwe n'abajya abataxizero be n'aba motare bajya batwara amabaji ari n'aba motare nabonye kuko je narababonye narahakira je nari ngiye ku ishure mbona abategereye nibo bagiye none iryo shyirahamwe ryiwe ryo barigizwe n'abajya abantu cyangwa aratise abandi bantu babigira ahubwo rero bafata abantu bavuye ko bafata ku nguvu ngo mubye mu bintu kuko birya bintu by'imyerekano bigendamo abantu bajya abamotare abagira abanyonga ababajaji n'abatakitibiro kuko atagiye bacamuza ahakorera ikindi kibazo nagomba mvuge cerekeye nyine ku abo bantu bagomye guhirika ubutegetsi je nibaza yuko nubu unya kubona aho tukiri abana bato twarakoze tubyumva muri kahise yuko hariho n'abaperezida baba baragandaguwe kandi nubu unya babagandaguye bamwe bariho bitegenze kirewe bajya bo kubera bagize tentative bo mbona wo tuma babarekura nyene kuko n'ubundi ntaho byushika bagumye bagira ngo bagume bapinzanya kuko n'ubundi atariko ngo kihabaye nta kina kimwe umuntu mbona iyo bari karashika ko murakoze
urakoze Desire reka duhe ijambo umushanaye Tassien Tassien mugirito muvuze ko izo bibazoshikirijwe na Desire Alexandre mukanye gatoyi cyane rwose ko byinshi
mwabigarutse mu make yuko nabivuze je wese kuva nakera narindi kandi navyo zofasha igikiye kudahana ibyaha mugabo nkuko nabivuze nta butungane bwigera bukora bukingira bamwe ngo bwica abandi itegeko ibwiriza shingiro rivuga ko abarundi twese tungana imbere y'amategeko ugize icyaha akagihanirwa atamwana n'ikinono atankunzi na nyagupfa ibyo nibyo twebwe twemera umugambo mvugira na jewe kugatwe kanje icyakabiri ati mbe none uremera ko hari abavuze guhirika ubutegetsi ndabyemera cyane kuko harabaye ntawo bihakana mugabo nagira ndamwibutse uwo yakibajije yitwa Alexandre niba hari ibyaha bya politiki nicyo cyo guhirika ubutegetsi nagira rero nce ndamubaza mbega ko uwo muhari CNDD-FDD muzi wagirizwa ivyi bugendana ivyi buta ivyi teza ivyi none ko bagiye mu biganiro hanyuma kugira baze gushira mu ngiro ivyo bumvikanye na leta y'ico gihe bakagira itegeko ryo kubagira igongwe ry'agateganyo kugira ngo ubutungane buvure mu ntambara buzotangure gukora ubu umwibaza ko ico co kugomba guhirika ubutegetsi batanashoboye aricyo gihamaye gusumba inzira karengane z'abanyagihugu b'abanyagihugu atanije politike barimo abanyabugendana n'abanyeshuri bibuta n'abakozi biteza mwibaza ko abari bo bakoze icyaha gito
yego me
none ubu ntibatwara igihugu nico navuga nti tubanze twubaka imitima y'abarundi tugarukane umutekano duhungure impunzi duce dushaka dushinga itariki tuti kuva umunsi dushinga ubutungane butacira urubanza rwa ngonda gondi baze babaze uwo wese haba mukahise ka kera mukahise ka kimita kivi mukuru no mukazoza icyaha cyose tukigira indahiro niho Burundi buzokubakwa abana bagakura babona akazoza
kare yego me musha nahe njangwa Gilbert Beko kubibazo bya Jean na Alexandre na Desire
ego menabyumvise no kuvuga yuko jewe ndashigikiye tasye mu kuvuga yuko ibyaha bihanwa na jewe kandi ni nabyo mvuga mugabo gutangika igongo cy'agateganyo biri mu mategeko y'u Burundi kandi bikaba mu bwigenge bw'igihugu no kuvuga yuko kizira yuko igihugu kibogegwa mu byereke by'ugutangika igongo rero abagombye gutembagaza ubutegetsi ntibafate tasye ndumva yuko abicanga akabivanga kuko ibya kera mu gihe CNDD-FDD yari kiragwana yari ifise umuhari wo kugwana donc opposition armée ikongera ikaba ari n'umuhari wa politiki no kuvuga yuko baremanga yuko bariko baragwanya ubutegetsi buhari mugabo abagize abo bagize bagombye gutembagaza ubutegetsi mu 2015 abo o nta muhari wa politiki bafise niwe ashaka kumenya niyo batasiye ashobora kuvuga ati nige wenda baserukira nabivuge mu biganiro by'iharusha kandi avyemange kugira ngo ace asabira ikigongwe abanyapolitiki biwe bagiye gutembagaza ubutegetsi bapfunzwe atari ibyo naho abagize ubwo ruhara rw'ubutembagaza ubutegetsi barabasirikare n'abapolisi abo rero barafise amategeko abahana ajyanye n'iby'igisirikare ajyanye n'igihugu n'ibyiza nshingiro birimwo ubutembagaje ubutegetsi bwatowe na bene gihugu arashobora no kwica inzego ziba zihari arashobora gusambura demokarasi ibihari hakaba ibintu bibi byinshi gucanga ibintu rero kiriya gihe yari wari umuhari ugwana wemewe bambutsewe mugabo leta yahavuye yemera kuganira nabo kuko byaraboneka neza yuko bataganiriye amahoro ataboneka
ikomeye
naho tasi araja mu biganiro kandi n'abantu benshi banajya mu biganiro n'abakozi b'Imana barajya mu biganiro n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki araja mu biganiro ni ukuvuga yuko turatanga umuco w'ingeni ibintu byogenda bamwe bamwe bose bagashyikiriza ibyiyumviro byabo nta kuvuga yuko abari mu munyororo bagombye gutembagaza ubutegetsi cyangwa abandi bahungiye hanze yuko boca basasigwa indava bagasasira indava kudahana ko rero byokwama gucyo ngo duce duse ngo tuzongo tubazane ngo hanyuma ngo tuzoce dutangura
rego reka tubibutse reka tubibutse ko muri komo babandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika reka akanya kacu janye mushya nahe njangwa ihe ni jambo innocent muri neza
Mwiriwe,
mwuri hehe?
Ndekwa mwuri hehe, kwa chwa mwuri hehe.
Mwuri hafiki wazo, iti mwira mkanya gatoi mwusi mwuri tumwe?
Nchi mwira, chichi mwira, sewa yuko na kwa, sewa yuko na wawo uze, kwa mwungu, kwa yuko, hala mahoro, kini mwira chwa mwira, sewa hamwe hamwe nimbwene, kwa lepire, kwa zana, nchi kwa lako yuse, awa hafiko na mwono, awa hafiko na kukanda kwa kwa ya hepo, ya tra, unga yoni ni satundi bi bariko bitwara mu bantu kandi babona uko gutwara twari tubanye neza mugabo hariho ingeso y'imwe bagenda baragira kabere mu banyage
murakoze inose
abona bo bashatse gutenza gaza ubutegetsi bakwiye no kwitura mu biganiro ahubwo nibaje baganiye nyakuri batorere ikibazo hama kutegure amatora yagenewe kubona minisitiri kiragenda cyumicyo kirego cyane rifi
murakoze Innocent ka duhe ni jambo Samson mwiriwe neza muri he Samson
turi muri Colorado
Colorado murafite kibazo mu city imbiro turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye imyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu ibujumura yatunganijwe n'amashyirahamwe yigenga amwamwe akaba rero aya mashyirahamwe yatekamu leta kayisaba kutemerera gutanga ikigongo cy'agateganyo reka muri ayo muri iyo myerekano kandi kaba basabye ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atuhabwa ijambo mu nama yimirije ibihugu biri mu ishyirahamwe ryo muri Afrika mose ruko duga ku ijambo
ubwa mbere ndagomba mvuge cingwe ense w'icyumviro ko nta mashyirahamwe ategamiye bya politiki ari mu gihugu yarirukanwe amenshi arahagarijwe bareke kuza barahenda barumva icya kabiri abo bavuga ngo Kagame ngo ntibamuhe ijambo mu nama y'abakuru b'ibihugu simbona impamvu barabuga ibyo icya gatatu nibamushyire mu butungane bubigejwe hanyuma begeranye ibyegeranyo ukumbure abarundi turuhuke tureke kwama Kagame nibamushyire mu butungane ibintu bigende neza murakoze
urakoze Innocent kadi ni jambo Samson yari Samson ariko aravuga nivyo ni Samson niwe aheje gushikiriza ijambo reka tuhe ijambo rero tasinya gire icavuze ko bishikijwe n'abo bashyirahamwe babiri Innocent na Samson
murakoze imbere y'uko ko abonye ko sinteba Beko Njangwa yavuze ko mvangatiranya nibaza ko yosoma amategeko cyane cyane uko naba bari mu ntambara mbere na hagati y'abasoda baba ariko baragwana ari amategeko bubahiriza mbaye ndareka abanyagihugu bari bahungiye mu mwikambi y'ubugenda na bishwe gukomba amazi abanyeshuri bari ku ishuri n'abakozi bishyira hamwe gicayi giteza nibaza ko atabo birandira ko niyo babona ko ivyo vyaha ari vyo gufata minenegwe gusumba bagombye gukura ubutegetsi bo nyene bavuga ko babohora ko hari abantu bariko barishwa bari mu myerekano kandi abo bategetsi bagomba guhirika ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha ivyo twobirekera Njangwa nibaza ko barunda atari abana bariko baratwumviriza barakura mu kigo ku kibazo cabarijwe na Innocent yavuze bose n'ikibazo yavuze atabahunga abahunze bohunguka ari
amahoro
n'icyumviro cyiwe twese nivyo twashaka mugari icyo bahunze ntikiratore gunyishu umugenzi umunsi kizotore gunyishu abantu ntibakeneye kubahanze ntibiryoshe ntibakeneye kuturatura bari bafise izabo bari bafise aho barima bari bafise n'amatungo yabo ari ngaha ivyo nta bantu bo bikinisha umunsi amahoro n'ibiyagaragaza byabonetse nta n'uzorinda kubatuma kubaho sino harandira ivyimbonera kure nabivuze nta nivyo ngaruka ko barabizi naho bazikingira ikibaba iyo bamaze kuja mu mabarabara bagahamagara ko batera inda abana b'abakobwa n'abapfasoni b'abantu batavuga rumwe na Sende Devdede kugira babyara imbonera kure nibaza ko biba bigeze kure ivyo bakora birazwi ntawo birandira ko Samson ati nta mashyirahamwe adaharanira ivya politiki akiri mu Burundi sinovyemeza kuko hari hayiyita gutyo mugabo ko akora koko ibitajyanye na politiki aho naje we ndashobora kumushyigikira kuko nk'umuntu yiswe Beko ariko aravuga ko adaharanira ko atari ishyirahamwe rya politiki hari wamubajije ati mbe ko nawe wakimubajije umushinga nawe mu journaliste uti mbe ko umenga nta na rimwe muragira imyerekano yo kwiyamiriza abantu dutora imibyimba abandi banyuruzwa none muri aho gateka k'abantu mwebwe abo ntibaba ari abantu ko mwama muvuga ibija mu nzira leta ishaka mu nzira Sende Devdede n'abasoma mbike bashaka niko kutarondera ibibanza vya politiki hanyuma ikindi nohereza ko ntari nagombye kugaruka kuko iyo bakivuze jewe cabintera isoni uko uca wumva ko ari kutamenya iyo bavuze bati umukuru w'igihugu cy'u Rwanda igihugu kiri mu bihugu bigize umuryango w'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika mu buseruko ngo ntibamuhe ijambo mu nama y'ibikuru b'ibihugu y'abakuru b'ibihugu ukaza wumva mu bindi baguma bavuga ngo igihugu kirigenga usha bibaza none abo bantu barazi ibyo bavuga barazi ibyo baba ariko barashigikira n'ibyo batoshigikira nico gituma
ndabona kanya kagiye tasiye ndabona kanya kagiye
amwe na musabandi ejo bagire imyerekano yo gusaba president Nkurunziza ko yoja muri iyo nama agaheza aho kubuza
icyo kibazo mwakimwe
bose bagashikira
ako kamwe mwagateye tasiyandika
kuri ibihugu badufashe kubumvikanisha
mushyana jangwa jibebe ko mukanya gatoyi jangwa mukanya gatoyi cyane gose mu gice muvuze kuvyashikije na Innocent na Samson turafise umushyanahe yitwa Augustin nawe nyene twadukwe kwa kanya imbere yuko turangiza ikiganiro duga ku ijambo umuntu tumwe mushyana jangwa
mu byo bavuze bose nato ba Samson wenyine kugira imyerekano y'ukwiyamiriza abantu bo bapfuye hirya no hino ubwa mbere hoho ni ukubanza kugira itohoza ukamenya ababishe mbega ni leta yabishe aho tujya kugira imyiyerekano kugira ngo twiyamirize yuko bapfuye tuba turiko twiyamiriza leta ahubwo ni ukutamenya ingene ibikorwa nk'ibyo bigenda ni ukuvuga yuko iyo habaye icyaha ahantu utegerezwa kwirukanga ugashikayo ukabaza uwo muntu yishwe n'iki hanyuma ukavugana n'abajeje umutekano bari ngaho hantu ingene byagenze ukabaza abantu baba ngaho onye ukagira ukegeranya inkuru mu nyuma ugaca ubona yuko ari violation de droit de l'homme yuko habayeho ari umuntu wo muri
bikoze njangwa reka duhe ijambo
n'ukutamenya nyakubahwa n'ukutamenya ingene amatohoza cagenda n'uco ujya mu ibarabara ngugiye ngo kugira ngo imyerekano
Egome njangwa reka duhe ijambo Augustin twamwemereye ijambo Augustin mukanya gato cyane rwose ikibazo ushaka kiyumvira mukanya gato mu amasegonda 30
yego murakoze kuduha ijambo hanyuma jewe nanje nagomba hanini ntiri byatsi ibyo bintu twama tubona kuma video kuma televiziyo yitwa ngo ni imyerekano yatunganijwe n'ayo mashyirahamwe yitwa ngo aharanira inyungu adaharanira inyungu za politiki ariko uriko baraba hanini uburyo abatunganijwemo ayo mantu byinya yabo biragaragara neza yuko aba ari imyerekano ishigikira ubutegetsi ariko jewe kintu nagomvuge ngaho
amasubira
binogire ingorane nyinshi uburundi abarundi barashonje abarundi barafite amagwara menshi abarundi bafite ibintu byinshi byandagutakiye kumbure bakeneye kuba bumvamo bagasohokamo ariko uri kuraraba ibintu bitunganwa kugira babisohokemo si ivyo
ego reka duhe ijambo rya nyuma rero mushyanahe Augustin turihe tasiyan si omana ikintu gihambaye cyane rwose kibonekeje no muri ibi kiganiro nuko abarundi bakwiye kuvugana ukuri mwagarutse no kukibazo cy'ubutungane akamumotera muri iki gihe kerekeza ibyo bibazo bibiri ubutungane ukuvuga ukuri amasegonda 30
murakoze cyane ibyo kuvuga ukuri nivyo niyo ntandaro ya byose ubeshe ushobora no kwica ibintu byose nico gituma ibi biganiro tubona byari bikenewe kugira tuvugane ukuri kucatumye Burundi bugera habugeze hanyuma dutore inyishu irama ica kabiri duhejeje tugatora iyo nyishu twumvikane tuti kuva rero uyu munsi uyu mwaka izi nzego zimaze kuhagarukana izo zose abantu bagahunguka dushe tuvuga tuti ubu rero haratanguye ikikogwa nyamukuru cyo guharanira ubutungane no kudahana ibyaha dutangura amadosiye yose yo bavugwa muri igihugu abazagiriza abari bo
egome nawe mushyanahe njangwa
mugaba bikozwe n'ubutungane budakorera
njangwa Gilbert Beko namwe ku kibazo cy'ubutungane ika n'ukuvuga ukuri kuko bibonekeza ko umuntu wese cyane cyane nk'abafashe ijambo kenshi bavuga bihweje uruhande begamiye ikintu akamumotera nakahe amasegonda 30
akamo nteye nuko nshigikiye yuko umuhuza yoheze ibiganiro n'ingoga hanyuma akemera yuko bibandaniriza Bujumbura icya kabiri nuko kuvugana ukuri ari ibizovugirwa muri CDR wa mugubi witwa CDR twese tukawushigikira hanyuma ugakora n'ingoga abantu bakavugana ukuri bwa gatatu ku byerekeye iby'ubutungane nuko ubutungane bukora kugira ngo abantu bose bakoze ibyaha babihanirwe
Mwushia na hee njangwa jidi habe ko nda kushimie chane gose kukanya watawe kukira matugani ni kuri kikiwa zo chimie kanu tu ragushimie nawe mwushia na hee tasia siwa mana kukanya watawe kukira matugani ni tulashimie wanyo wanyo radio juhuja Amerika chane chane wadu tiza matu kweka na watele zi mvrof ya abu tulashimie engineer ya dufashe mungia buizi oma tukawakandi tushimie na fatu karara higira nije higira nilo mungire na mahoro ni mungoro wa mwiza mwiza